Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu ku munsi wa mbere w'ihiganwa abakinye bahiganiwe muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi kuri uyu w'Imana ihiganwa ryabereye ahitwa Muvyegwa vya Ngozi ni mukiya ya kigabura amakomine ya Ngozi Mwumba na Gashikanwa n'urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye mu ntango hahiganwe imiduga 12 ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa muri iyo 9 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota ikibanza cya mbere kikaba cegukiye uwitwa Valeri Bukera mu miduga itarose amanota harimwo igendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianc kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi tumaze kwegera uyo mwigeme yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa
yiyumvise neza cyane kuko ni ibintu nkunda kuva kera ariko sinari bwigere ndonka occasion yo kubikora ama namanja kuziraba ndakunda kuziraba cyane gose ni ikintu nkunda cyane rwose ibintu vyo kuhiganwa by'imiduga karumva nabararorera gusa ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko nopima nanje nkagerageza naronka amasponsor na cyane cyane nkashaka gushimira abavyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha witwa Momo Oshanari hamwe na Christian Remezo aribo bashoboye kumfasha cyane kugira ashobore kugira
umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga
icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunze ni kintu nkunda cyane ndabisubiyemo kandi nakoraje n'abandi basanzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba yego na jewe ko ari ryambere gihonje nari ifise ubwoba ariko kwisa uko uzuragira ni kubwa ugenda burahera nkuko nagenda atangura siko nagenda heza donc ndakoraje abandi bose ashaka kubikora hama ni kintu usanzwe ubikunda nikintu jamwe facilement kandi kintu ukunda burya ugikora neza kurusha abanza kandi nakubasha abakobwa bashobora kubigira baze nawe dufashane
muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera harimwo n'uyundi yitwa niyo nkuru Blandine uyo ntiyanyonga imodokari ariko yari umudereva wa kabiri kuba habonetse abakenyezi nkabo bitabira ihiganwa siku busa Adone Gamiye ni cegera cy'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa n'imiduga mu Burundi.
Twari twahamagaje turatera ishwashwa abakenyezi ko bogerageza bakegera club bakagira hari rero uno munsi baje kandi twashimye ko nakwari umukenyezi atanguye bwa mbere agaheza na hari. Turahamagaje rero n'abandi benshi bose abakenyezi baze hari barayishoboye so umukino w'abagabo.
Umwigeme yahiganwe ubwa mbere amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.